Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora. Ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresi ya Instagram yacu, YouTube na Facebook ni vewa radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sagacuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane nini nahaje.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko mu bihugu bitari bike hacibonekeza ikibazo cyo gufasha no gushigikira biboneka abagwaye indwara yitwa autisme. Abenshi mu bana baba mu bihugu biri mu nzira y'iterambere, ONU isigura ishimangira ko bigorana ko baronka ibigo bibitaho. Ibi bikaza rimwe na rimwe byiyongera ku gukumirwa mu kibano. Ino ndwara umwana ayigwaye naho hari ibyo usanga atandukaniye ko n'abandi, iyo yitaweho neza abaganga baremeza ko ashobora guherekezwa mu buzima bwiwe akabaho yisanzuye, naho hari ibyo usanga adakora nk'abandi bana baba bangana. Muri sanga ino munsi turadabira hamwe rero ingene abana bayigwaye mu gihugu cy'u Burundi bitabwaho n'intambamyi bahura nazo uko iki kibazo cifashe. Abo twabatumiriye ni Madame Jeanne d'Arc Nduwingoma, atwara ikigo Centre Talita Kum Autisme mu gihugu cy'u Burundi. Jeanne d'Arc, mwakoze kwitaba kino kiganiro cacu.
Ego, nakoze kudutumira.
Turi kumwe kandi na Madame Aurélie Gahimbare, ni umubyeyi afise umwana arwaye indwara ya autisme. Madame Aurélie, mwakoze cyane kwemera ubutumire bw'ijwi rya Amerika kugira ngo mudusangize ubuzima bw'umwana wanyu n'ubuzima bwanyu muri rusange. Ikaze muri isanga.
Mwakoze cyane kumadutumiye.
Ego, reka mpere kuri Jeanne d'Arc Talita Kum Autisme. Ni kigo kime rudende nimba ntibeshe nimba taca kabiri kihari nzico kime gusa mu gihugu cy'u Burundi. Niko kiri, niko biri, ni kigo kime gusa kirababo bana barwaye ingwara ya autisme cyane.
Ego me ni kigo cihaye ihangiro yo gufasha abana bafite icyo kibazo no gukurikirana imiryango ifite abo bana, kubera yuko twasanze n'abagiye nibazi icyo iyo ngwara ya autisme, kandi usanga batamenye n'ingene bofata mu mugongo abana babo babafashe ego ashobore kumenya kubaho no kubana n'abandi.
Ijambo Talita umuntu ngira ngo nk'abamaze kusoma Bibiliya canke abakristo batandukanye, ni ijambo basanga muri Bibiliya. Kubera iki mwashimye kwita ikigo canyu Talita?
Ni kubera yuko ugambe cyangize n'abakristo kikaba ari n'indwara kuva no ku isi yose bavuga yuko ntibarayitora, kubera yuko uko umwana umwe ayifite itandukanye n'uyundi. Ukuvuga yuko izi cyane iri metrize cyane, ni kuri iyo mpamvu twayishimye kwishyira mu mindo yego y'umugamba kandi cyaratanguye uko bigenda neza.
Hanyuma ga Jeanne d'Arc, hari ibitigiri mufise by'abana baba bafise indwara ya autisme mu gihugu cy'u Burundi?
Iyo ni moto tukisi haye hawa nje gutangura turi batoya n'abana dufite tudi ama n'indi objectif kuri cyane gusensibiliza mu gihugu cyose n'abantu dushobora kugira cigwa cisanzuye twe kumenya abana ico kibazo ego
gushika ino saha abo muri ko murafasha muri Talita kumubangana gute
ubu dufite abana 12 kandi ni mwana dokigumana ubuzima bwe bose kenshi aho ubumenyi bugeze mu mahanga bashaka kuyimenya no kumedi abiri atandatu ariko kunyifata bitangura kuboneka hagati ya medi cumi n'umunani mirongo ibiri nane imyaka ibiri sanga umwana yari yatanguye kuvuga ama gusanga biragabanutse agasanga buri mwifato umuntu atamenyereye kuko umwana akunda ikintu kimwe umwana yigunze akina wenyine kandi agakinisha akantu kamwe wamuhamagara ukamenya anakunda ibyo ni bimwe mu bimenyetso
Madamu Oredi tunabashimire kandi ko mwemeye kuza kudusangiza ubuzima bwanyu aratubwiye Madamu Jeanne d'Arc bimwe mu bimenyetso by'umwana afise indwara ya autisme umwana wanyu mumutubwire gato nimba bitabangamira wewe uko mwabimenye uko ameze mwagiye kumenya ko afise iyo ndwara ryari
twebwe imfura yacu niwe ndwagwaye yavukiye hanze hanyuma umuntu akaza arabona uko umwana akura yuko hariho amasinyo wabona atavuga ko tuvuga papa mama uko umwana akura ukabona ko atari ko arabivuga kandi ukabona ko niyo umuhamagaye atakurabye niyo muri ko muravugana amaso yiwe atakuraba mu maso hanyuma kubera twari kumwe n'abaspecialiste baratangwa rero baramugirisha ama exercice ntibashoboye batubwira ati ni autisme ariko baratwereka ingene dushobora kumufasha umwana agashobora kwiga buhoro buhoro kuvuga nk'uko madame Jeanne d'Arc yabivuze byasabereze kimwe ku bana bose urumva ku mwana umwe wese ugenda uraba ugerageza ikintu kimwe ukaraba ko gikunze ugacubandanya kidakunze ukagerageza ikindi nk'akarorero mwumvise ko ari abana bashobora gukunda ikintu kimwe bagakinisha nk'icyo gikinisho kimwe kandi umwanya muremure nk'ubu nka twebwe yarashobora gukinisha nk'akaduga wabonye rero yagumye ku modoka umwanya muremure waca ukoresha imodoka kugira ngo umwigishe kuvuga imodoka ipine ukaza uragerageza buhoro buhoro kandi abari abana nubwo baba badashobora kuvuga ngo bakubwire icyo biyumvira si kuvuga yuko badafise uko biyumvira si ukuvuga ko ubwenge buke ubwenge buba buhari ariko biba bibananira ibyo ni babishyira mu majambo ni ukuvuga rero ko tuca tugerageza kumuha ubundi buryo bwo kutubwira icyo yifuza n'icyo akeneye adakoresheje amajambo hanyuma uko umwana agenda arakura ayo majambo agenda arayiga hari aho bizoshoboka bakazovuga ariko hari nabo bidakunda ko bavuga mugabo la science iramaze kwerekana ko umwana umutanguje kare kumufasha akiri muto bimufasha cyane rwose kuca ashobora kuvuga gushoboka avuga si bose bazovuga mugabo bose abavuze babatanguje kare donc nicyo gituma twe tumaze gushika i Bujumbura twifuje kumenyera iki gihari na twebwe turatwihansenya mu nyuma rero tuba tumenyana na ba Jeanne d'Arc nubwo umwana wacu ataja muri iyo centre hariho ama service menshi kandi n'ayandi menshi azoza araza yuko ufasha abavyeyi bafite abana bafite utsinzi.
Hanyuma mwebwe umwana wanyu mwagiye kubimenya ko afise autisme afise imyaka ingahe?
Umwana wacu twabanje kumpa urumva batambuye kumusi bafite imyaka ibiri atavuga, hanyuma bahava baratora icyo bita trouble déficit d'attention, donc udashobora kwikonsantra umwanya muremure. Afite imyaka itandatu niho bahavuye baduha diagnostic ya autisme, ariko kuva afite imyaka ibiri yari afite abaspecialiste baza baramukurikirana, yari afite abo bita ba orthophoniste nabagerageza kugufasha kuvuga, batwereka twebwe ingene nawe twomufasha, nabo bakongera bakaza baramwigisha kuvuga, hariho abapsikologe bamufasha, natwe bakongera bakadufasha bakaza baramugirisha amaterapi. Hariho amaterapi menshi bagirisha abana bari bafite autisme kugira bagerageze kubafasha kwate kuvuga cyangwa no gukoresheje intoke mugabo ushobora gushikiriza icyo bifuza n'icyo bakeneye.
Ubu afise imyaka ingahe?
Ubu afise imyaka cumi kandi ariga, tutanabikubwiye nta n'ibyo wumenya kubera justement izo terapi yazigize hakiri kare. Aravuga, baravuga neza nta kibazo no gusoma arasoma. Icyo abaspecialiste badufashije kandi n'umico mba numva na jewe noterera ababyeyi bafite abana bafite autisme, baba bazi ubwenge umaze gutegera ubu ingene biyumvira. So nk'umuhungu wacu twabitegere kare ko wewe ikintu cyose asomye cyangwa ikintu cyose avuyemo icisanamu ntacibagira, yamaze kukibona kica kiguma mu mutwe. No mu kwiga kugira umuntu agenda imbere y'ishuri akigisha abana aho uyu ntashobora gukurikira, mugabo umuhaye igitabo canditsemo ibyo ushaka ko yiga, umweretse amasanamu n'ibyo ushaka ko yiga, avyiga n'ingoga cyane gusumbya umwana adafite autisme. Urumva rero umubyeyi canke umwigisha canke umuntu wese ariko araherekeza umwana afite autisme, akazi ka mbere kagoye nako gutegera ingene servo y'uwo mwana yiyumvira igiki cyomufasha. Umaze kubitegera ucukoresha izo force, ucukoresha icyo ubona afitemo inguvu nyinshi kugira ushobore kucumwigisha n'ibindi.
Muvuze muti ariga umuntu ataye babari nta n'ivyo mumenya, no kuvuga ko agenda ku mashure cyo kimwe nabandi bana basangiye yiga mu mashure hamwe nabandi bana.
Ubu unye twaciye tumureka agakurikira programme internationale yigira muhira, akaba afite umwigisha amufasha. Systeme scolaire twasanze ihari yose n'umwigisha ajimbere akigisha, ibyo navyo ntibimufasha wewe kwiga, ugatusanga kuba turi kututakaza umwanya kandi nawe yonamuremera yonakwiga ngo ashobore gushikana iyo plein potentiel, ngo ashobore gushikana kuco ofete yaremye kuco Imana yamukuseguree gukora kuri ino si. Agiye muri sisteme ubigisha donc ukoresha amatwi kugira wige, uwe wakoresha amaso kugira yige. Urumva ikintu umubwiye umubwira donc ku munwa aracumba, mugabo ntakifata ku mutwe n'ingoga nk'icyo yisomeye. Umaze gutegera umwana metode d'apprentissage ingene wewe yiga, nawe we ucurondera bya bindi washaka kumwigisha ukabihindukiza ingene ubyigisha kugira nawe ashobore kubitegera.
Hanyuma iyo programme abakurikirana yo hanze yigana n'abandi bana basanzwe bafise autisme ntawe canke n'umwana ashobora no kwiga rimwe na rimwe
n'abandi barayikoresha? Ni programme no ni programme ziba zije disponible même en ligne, n'abandi barazikoresha. Igitandukanye gusa ni uko ari mu gisomo gito gitabo, hama ukamufasha nyine afite ibibazo, mugabo ni nkuko twofata n'iyi programme scolaire yo ngaha i Burundi, umuntu akayihindura akayikoresha akayishyira mu masanamu akayishyira mu gitabo, aho umwana aba afite guide akurikiza ku munsi ku munsi. Nico kimwe ni kubera gusa twebwe sisteme yo ku ishure itarasira kuri iyo nivo ikiri umwigisha cy'imbere akasitunga kandi we umwana akeneye kugisoma byose.
Yego, murakoze cyane gose Madame Aurélie Hama. Madame Jeanne d'Arc, muri Tarita rero mwumvise ivyo Madame Aurélie atubwiye, mwumvumengana ubuhinga buhanitse kandi hariho nabana benshi batashobora kuronka mu gihugu cy'u Burundi. Mwebwe abo mufasha, ko twumvise ko umwe agwaye akagira nk'amasinye aya ugasanga byoroshe ko yiga akoresheje amasanamu, hari undi vyokoraho ko akoresha indirimbo cyangwa akoresha iki, abo bose murashobora kubarabira ico bakwiriye murase ubwo buhinga?
Ego niko dusanzwe dukora mu kigo cyacu. Umwana wese afite mu kindi particularite ziwe, umva tumufasha mu bijanye n'iyo particularite yiwe. Ay'abana bafata ibyigwa bumva basahura ikigo bakoze ku kintu bakagikorako abagira nikwereka biyobwira, haba n'abandi araba ama image ukoresheje ego nka tablet. Hariho ego n'abandi usanga bakunda ukuduga ukoresha mitas bakunda anandi biryohera gukora ikintu bariko bakorera mu mazi ukora mu mazi.
Hanyuma
umwana wese kuja muri sansi yiwe ariko bize zose ni kubanza kumenya ikintu akunda, nicyo tubanza kurondera. Ego ikintu kimugwa neza kimera neza tukabona kubandanya.
Ariko kugira ngo turinde tugira ngaho hose aho murinda muvuga ngo umwana muramenya icyo akunda, abavyeyi babigiramo uruhara runini imbere y'uko bashikira ikigo Tarita?
Birafata umwanya muremure kenshi kumwe n'abavyeyi tugitangura. Abavyeyi ntibazi icyo aricyo kiza, ntibazi icyo aricyo kiza. Umva iyo utazi ikibazo umuntu afite umva ntumenye ngo umufasha. Umwe twabwiye kudufasha abana tukabaha ibanshaje yabo n'ababyeyi tukabajyana formasiyo yabo tukabamenyesha icyo aricyo kiza. Ego tugerageza gukorera hamwe dusara bunene tugura imyifatire y'umwana umwe uko icyo isigura sigura icyo aba ashaka kuvuga. Kenshi usanga ari n'abana adashobora kukubwira ikintu akeneye, usanga agufashe ukuboko akakuduza akagira ukore ikintu ashaka cyangwa ikimuga. Urumva ibyo no kubisigira ababyeyi kuyabwira umuntu yabafasha. Ego n'ibijyanye n'ingaburo irafungwe neza, kenshi usanga ari n'abana badafuye byose cyangwa bitoraguza. Ego
Ego, murakoze cyane Madame Jeanne d'Arc. Je vous remercie Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tuje ku murongo itandukanye ya telefone twakira abakunzi b'ijuru rya Amerika bafise icyo babaza ku ngwara ya autisme duhereye kuri Vena. Vena ikaze ku ijuru rya Amerika?
Ego, ndabumva.
Uherereye Vena?
Ndi mu Rutana muri komini Musongati.
Mu Rutana havugwa make?
Umutana n'amahoro. Kaburase kamaze iminsi gatatu ubundi bakaguye, turashima.
Akabazo kawe?
Ego, akabazo kanje nagomba mbaza uwo muganga urabona iyo ngwara ya autisme koko abana benshi ntibakunda kwitaho kuko kandi bakunda kurangwa. Nagomba nse n'utahura kubera nk'abantu benshi bashobora kubona abo bana muganga bamenye yuko yoba ari iyo ngwara. Mushobora kutubwira ngene umwana yoba yovuka avuka ameze cyangwa ngene yoba ibimenyetso bikurikira hanini?
Vena, mu bo twatumiriyemo harimo gukora mu kigo cyitwa Tarita citaho abana bafise iyo ngwara n'umuvyeyi afise umwana ayirwaye. Urumva nta muganga arimwo ariko bose babifisemo uburambe. Hanyuma ku batumire bacu Jeanne d'Arc na Aurélie, twasaba imbabazi ijuru rya Amerika dukorera muhiri wacu ibiganiro tubitegura imbere ko birengana. Birumvikana ko hariho abanyagihugu babaza ibibazo bimwe bimwe twari twamaze kugaruka ko, ariko rero reka tubahe ijambo mwishure Vena muri make kuri ako kabazo kiwe ko gushaka kumenya ingene umuntu ibimenyetso nyamukuru. Tu Aurélie, urashobora kudufasha kwishura ako kabazo?
Eko, ibimenyetso nyamukuru nka twebwe twatanguye kubona imbere ko dutangura guca tushaka kumenya ibiba nuko umwana hageze ko avuga ajyana jambo asanzwe mama papa ubona atavuga umuhamagaye ukabona ntahinduke ukamenya ngo ntiyakumvise iyo uhinduye ukuntu wari usanzwe ugira uyu munsi nk'ubu mu gatondo umwana musanzwe muja gutambuka hanyuma ibyo mubihejeje mugakora ibindi umunsi ubihinduye iyo otre mwahora mubikoramo ukabona yashavuye cyane rwose ukabona ko yaryohewe hari aho iyo baryohewe bikubita iyo bashavuye bakikubita ukabona nyine ko atamaho afite iyo habaye ishanjuma nuko udashobora kuraba mu maso uri kuramuvugisha ivyo vyose ni amasinyi buhoro buhoro utangura kuza urabona ko hariho ikitagenda neza ugashitangwa rero kwegera abaspecialiste kugira bagufashe bafashe n'umwana
yego hari ico mongera ko madame Jeanne d'Arc
ego hariho no ku abana manje umubiri umubiri wabo ukura kujya bisanzwe kw'abandi bana iyo katabimenyetso byo ku mubiri usanga bifate nk'amaso afite ikibazo cyangwa amaguru usanga ari umwana umubiri ukura nahumarima nk'abandi bisa yuko ubwonko bwe bukora ukundi ubwonko bwe bukora ukundi bukora neza ariko bukora ukundi bakunda kuvuga yuko iyo umwana umotise arumva ariko ntatahura kenshi usanga umwana umuhamagaye umenga ntumwumva umubwikimba umenga ntakumva umubwikimba umenga ntakumva ariko we arakumva ariko ntataho byose amubwira nicyo gituma usanga adakurikiza ibyo wamubwiye ukamenga kenshi ugasanga umubyeyi afata ariko umwana ariko aramugabira ariko usanga siko bimeze niko gusa adatahura icyo ashatse kuvuga nicyo gituma kenshi usanga umubyeyi ingene ufashe umwana ni ukumusigira ikintu cyose acinjiye indani kumwe madamu Ohelia Bisigura kare ukigisha umwana ugusaba ko ari akoresha amasanamu kugira ubimutahuze neza icyo ushaka kugira icyo ushaka uko gukorera
vena watomokewe ku kabazo kawe
ego natomokewe gusa icyo twasaba ni uko kosaba leta yuko yashaje ibyo byo kuri kaso zarenda kusanga nengwa ari nyuma cyane abandi batafite ababitaho nengani bazi no kumenya cyo ko shaka gusaba rakote cyane ufite ndiko mu duhaye
ariko hari hakantu uvuze ntatawe neza ubwa kusaba leta kugira iki
ishyira ibigo byo gukurikirana abo bana ubu usanga bihatwikaweho abandi batarenga bakomeye haba mu miryango cyangwa ni mu bihugu ukamenya agaciro
Eko urakoze cyane Vena ngaha mu Rutana kugira umunsi mwiza
Eko nabwo murakoze akazi keza
Vena aragarutse ku kintu avuga ati leta yoraba uko yitaho abana nk'abo ibigo bikagwira ni cyahe kintu kuko urumva aranavuga ati ni ngwara abantu benshi batazi kandi nivyo koko abantu benshi ingwara ya autisme usanga batayitahura ivyo bigubihura kwera ko iyo ngwara ni shasha mu gihugu cy'u Burundi kora ko batigeze bayitahura cyahe kubera ikiga madame Aurélie Kugao
je kubganje nibaza yuko ariho kubura abaspecialiste bashobora kuyidiagnostika nabyo iminsi yose ubuntu isigaye iri yaragwiriye cyane hari ibihugu bakubwira ko ari umwana umwe ku ijana ibindi bihugu bakubwira ko ari umwana umwe ku bana 68 donc ayo mashifu ariho ku isi yose turayabona rero nk'i Burundi nkaca nibaza ko usanga tutaronse abo baspecialiste bashobora kugira iyo diagnostic ugasanga umwana bamushize mu ishuri bakibaza ngo ni ukutagira ubwenge kudashobora gukurikira ariko ugasanga sipa kutagira ubwenge ni kubera wewe ubwonko bwiwe budakora co kimuvugo bwabo bose nibaza rero ko ikintu ca mbere yoba ariyo sensibilizasi abantu bakamenya ko bibaho bakamenya ingene imeze hama umuntu akagira ibyo bigo nibyo mugabo akagira no mu mashure uravye mu bihugu hanze mu mashure basigaye bagerageza kuza barabashiramo mu ishure hamwe n'abandi bana ukaca umwakompanya mugabo ari kumwe n'abandi kugira nawe ntiyumva umengo ngitabwa kugira akurane hamwe n'abandi mugabo hakaba hariho abantu bashobora kuza barabafasha ku adapta ufite ayo mashuri bari bakwiye kwiga cyo biharuro igifaransa icyongereza ibyo byose bakwiye kwiga system scolaire ikagerageza nayo ku adapta kugira abo bashoboye kuja mu ishuri baje mu ishuri kubera usanga ubwenge bagufite vraiment kubera gusa ubwonko bwabo bukora diferama
hariho nabakunze kuvuga bati hariho nabusanga bafite ubwenge bwinshi cyane gusumba abandi ugasanga monde ngo bavuga ukwiye ngo monde yabo bari mu 23 abandi bantu bandi usanga batayitahura hanyuma gaje ndarke mwebwe muri kumurakira abo bana akabazo ka vena wo mu rutana wakumvise gati sibashira itahura abavyeyi bobo bazana abana ubona ari ibintu baba baratahuye hakiri kare ku buryo babafasha gutahura uko bari imyumvire yabo hakiri kare bikoroha ko mubafasha kubaherekeza canke babashikira baratebe
n'abavyeyi kenshi mwe nababwira kare usanga nta bumenyi baba bafite kuri iyo kize hariho abazi benshi n'ibyo ari byo babona umwana yifata gutyo hariho nabo tubise usanga haje n'abashyitsi mugira abanyegeza abana mu byumba basana basohokana kubera yuko maze n'imiryango yacu imeze mwana tumamaze ntadukoda isoni ugasanga baramunyegeza ariko umwana nawe uko umunyegeza niko n'imyifato ziba ziri cyane ahubwo ni kumufasha ababyeyi rero bacu barabona ikibazo aho kuri kandi ntabeshe baragerageza ariko ati turongereza ubumenyi bwabo turongereza ubushobozi bwabo kugira bashitse gutahura umwana bashitse no kumufasha
abenshi mu bumufasha nabo mu gisagara hari abazi babagana bava hagati mu gihugu cy'u Burundi
ubunya ego hari abazi bava mu gihugu hagati ariko ntitubagera gukorera uyu mwanya twacu kuri bashasha batanguye umwaka uhetse ukwezi kw'icenda tuko dukorera i Bujumbura turagira amanama n'ababyeyi rimwe mu kwezi ikaba ari inama yo kuganira mwese akuguruka akavuga ibyabayemo ne kandi hakarabaho na foromasiyo kuri suje imwe n'iyindi ego bigafasha kungura ubumenyi bigafasha kuguruka mwataka ego akayaga kuguruka kubyabaye
abo mufise bafise hagati y'imyaka ingahe gushika ku myaka ingahe
umwana mwese dufite mwana itatu n'igice imyaka itatu n'igice mukuru areka imyaka
cumi n'itatu mugategekanya ko mushobora kubaherekeza kuva kuri iyo myaka gushika bashikane nk'imyaka ingahe
Jenoge bishobora kumenya bana na rythme y'umwana ego bana ikintu kinini kivuga niwe ndiko ari umuvuduko ego bana rythme y'umwana yo gukurikira ego hari abo binyaruka abandi bifata umwanya usanga kugira afate ikiribwa cyangwa afate urabanza gukoresha uburyo bwinshi atari bubiri cyangwa butatu ubugwiza kandi ugasanga ikintu kimwe agifashe aba gifashe rimwe na rimwe turacafashe mu mutwe
madamu Oheli umwana iyo aramutse afashijwe kuva kuri iyo myaka gushika kuko yavuze ati duse gushika ku 13 haragira igihe umwana ashobora kubaho ubuzima bwiwe wenyine atamuvyeyi ataki akagenda kipanga inzu ya wenyine byose akabyikorera atarinze gufashwa n'ababyeyi canke
ababigisha cyane rwose umwana wamuherekeje kuva akiri mutoyi nk'uko madamu Jean Jacques yari kubivuga ikintu yamaze kwiga aba yamaze kuciga abana bari b'abautiste usanga ufite hari n'abavuga ngo n'abaspecialiste ni ukuvuga uko kuntu akiri umwana muto akunda gukinisha kamwe akakamenya kose ku mutwe niko niyo amaze gukura yinjiye muri kunda kisho ashobora kuzomubeshaho ashobora kucabamo umuspecialiste muri cyo example mutanga ni Silicon Valley kuzungu abantu baba autiste kubera babari muri ibyo bivuze modinateur bakunda bagaca babyinjiramo bigaca bibapasiona kikabatunga icyo kintu bwabo bakongera bakabaho ubuzima donc bumeze neza mugabo ni kuba bisaba ko uba wamuherekeje hakiri kare mugabo hakaba akaba n'igihugu cyarashyizeho sisitemu ifasha abo bana kuzoshobora kuba active for faith muri sosiyete urumva nk'ubu nka centre Taritacom ibafasha ari abana bato iriko irabaherekeza iriko irabigisha mugabo urumva imbere ya centre Taritacom nta kigo cyo kwita ku bana gusa ugahita usanga mu bana harimo ubunyu afite imyaka irenga 20 irenga bicaye mu mazu atacu bashoboye gukora kubera atawumvire kukibigisha urumva ko na centre Taritacom haraciye abo bana bazokura mugabo uburyo bubonetse nabo bamaze kwegera akarondera abigisha kubera urumva nubwo ko tuvuga ko ari indwara ubu benshi baratanga kuzita différence donc neurodiversité kwari ukundi kuntu ko kwiyumvira n'ukundi kuntu ko gukora mu bwonko kuko rero urabona ko abana benshi bavuka babifite ni ukuvuga yuko nta zindi obsesi zoba zihari mu myaka iza igihugu amakompanyi yangaje abantu kwese tuzotegerezwa gutora ingene tugira hindura ibintu bimwe bimwe mu byo twamaze dukoresha n'ibyo yose kugira nabo bashobore kuza gukora kwese bafite ubwo bumenyi bwo gukora nko usanga hariho ibihugu biteye imbere imiryango bayihinduye ingazi bazihakuye kugira abaza muri ya makinga y'ibimuga bashobore kwinjira niko rero natwe bwo tuzotegerezwa kuraba ibintu byose dukoramo mu isi yose ingeze turabihindura buke kugira nabo biyumvira ukundi basa ubwonko bukora diferamo bukora ukundi nabo nyine bashobore kuronka ikibanza cyabo muri sosiyete
hariho umwe mu batwandikiye kuri Facebook yacu ariko yatutumye kubabaza ikibazo ntashimye ko tumuhamagara abaje ati ubwo iyo ngwara ya autisme si yayindi kera twahora twumva yuko abana baba ijambo yakoresheje sinshimye kurikoresha ariko reka ndarisubirize baba bafise akagwara kata baba bafise indwara yo mu mutwe hariho abo babara mwibaza ko baba bafise abana bafise autisme mbwa babyitiranije niyo ngwara yo mu mutwe gatonya Aurélie
ego ojere katere yishure
ego
ego cyane nkuko urumva njyewe nashitse mvuye hanze ntaca mbona umengo ngaha umuntu wese afise ukwibira kutari nk'uko abandi ubwo nyine baca bafata umengo aragwaye mu mutwe mugabo abaspecialiste baramaze kwerekana yuko muri aba bana bose bafise autisme ni juste 30% bafise retard mental donc bacerewe gato isi kuvuga ko bagwaye mu mutwe ni ukuvuga yuko peut-être nk'umwana w'imyaka 10 yobwira nk'iby'umwana w'imyaka 5 donc ni gucegwa gato mu mutwe mugabo onye ni 30% gusa bafite diagnostic urumva ko ari bake mugabo kubera uyu mwana batavuga ugahita usanga mu mico y'abarundi kuvuga niko kuntu konyine uminika niko kuntu konyine uvuga icyo wiyumvira nta zindi metode zihari umuntu aca gushira muri mu mugwi w'abagwayi mu mutwe kandi mu mutwe abakwinje ibyo rero bidaca bituma n'umwana aguma yirigaranye kuri we muri we nyine ntanagerageze no gutuma n'urutoke n'icyo ashaka kuko yamaze kubona ko abo bantu bamukikuje abo bantu bari iruhande yiwe baramaze kubona umwana mu mutwe nta n'ikibanza bamuha ibyo bica bituma umwana aguma yifaranye muri we nyine ntazoshobore gushikira iyo potensiyeli kandi yarayifise muri we mugabo utagiye kumurondera ngo umwereke ko nawe afite agaciro ngo ugume ugerageza kumuha ubundi buryo bwo kukubwira ikiri ku mutima uwo mwana ntazoshobora gutera imbere
mubana mwakira Jean d'Arc muri Talita kum hariho abo mwakire mubona yuko vyukuri bari barakumiriwe n'imiryango reka tureke no kugira mu miryango ikibano aho biga hariho abo mwakira mubona ko batigezwe bakirwa neza
ego mu ego kora kenshi buko yabivuze madame Henri uko tubona ko mashure yo ngahameze ni abana baricara n'igishakaje imbere agasigura akigisha amakara y'ibyo bakora abo bana bacu rero wasanga kenshi baca basohoka mu ishuri ntiyarama mu ishuri yaguma asohoka hanze wasanga ari umwigisha ntamutahura agaca amureka wenyine usa nk'umwana yamari hanze atembera wenyine usa nyene baramuretse ntibazi n'ikibazo afite yego ntibazi ingene bamufasha yego hama no muhira kenshi usanga kenshi ni bamwe bamwe nk'abo dufite wasanga kenshi ko umwana batamutahura ingene ameze usanga baca bamuha bamukorera byose nk'ukumenga ntacyo yashobora kwikorera kandi bashoboye kumwereka byose ashobora kagenda byose uko abyumva byose akabikora neza nk'uko usanga umwana byose babimukorera kandi ushobora byose abikora hari n'umwanya dufite mu kigo cyacu cyo gukora utuntu n'utundi ugasanga abana babikora neza babikora neza nk'abandi yego no muhira n'ubu niko biragenda neza batari kubishyira mu ngiro no muhira
ndashobora kunganira madame Jeanne
yego madame Aurélie
kuri icyo kintu cyo gukorera byose abana umubyeyi yamaze kumenya ko umwana afite autisme aramenya ko ata kintu uyu mwana azokufuka ku gihamana kuko uvuga uti umwana w'imyaka munani abonye ibi atabigira kuko yaramaze gushikira iyo myaka abo bana baba autiste urabigisha byose umaze rero kumenya ko byose uzobibigisha utegerezwa gutangura kare ni ukuvuga ko nk'uje uyu muhungu w'imyaka cumi ubu unye asigaye azi guteka ariko ariga guteka ariko ariga kubera nzi yuko atari umuntu azobona bakoze umureti nawe nyine acawukora kubera ngo yakwije imyaka ikintu cyose tugenda tukimwigisha nicyo cyiza cyo kumenya ko umwana afite iyo diferense ukabimenya hakiri kare kubwira nawe umuherekeze hakiri kare ni ukuvuga ko no kuja bukibarabara urajana ukamwereka rimwe kabiri gatatu kane gushika abimenyere nta kintu na kimwe azomenya ati kubera yakwije imyaka nk'uko ubona ati intuition nk'uko ubona uti umwana ageze kuri iyi myaka aramaze kumenya kuza gukongororera ikintu hakukivugira hejuru abo bana utakigishije ko ujya ku bintu byerekeye ibi uza kumbwira mu gutwi utakigishije ntacyo azomenya azoshika mu bantu avugize hejuru ni utwo tuntu twose duto duto bifasha umwana mugana nawe umubyeyi bikagufasha ubimenye kare ugatuzura muherekeza mu buzima bwa minsi yose atari jise mu ishuri mugana mu buzima bwa minsi yose kumenya ko yambara ipinjama yambara gutya ntumwambike ukamwigisha kuberera wewe ntazoshoka abimenye ku gihamana nk'aba bandi bana bose kuko we sevuniwe ukora kundi
mbega noneza madame Aurélie ufatiye nko ku mwana wawe canke n'abandi bana b'indi miryango abana bafise autisme barabimenya bamaze gukura bakavuga ati jewe ndagwaye ino ngwara baravyumva canke babona umenga n'isanzwe ufatiye ku byo muyaga n'iki
nciye mpenga kuko twari twabituyaga na madame Zandarke barabimenya warabibabwiye urumva umwana nicyo umubwiye uwo wakigize ibanga akazukimenya akura yumva atameze nk'atazi igituma ariko mwabigize mukabiganira umwana akiri muto umwana akura azi yuko hariho indiferense kandi nta kibazo kurya uriya nyera uriya arirabura uriya arabyibushe wowe serivo yawe ikora gutya jewe serivo yanjye ikora gutya n'ibintu tuganira minsi yose kandi ata kibazo aba azi yuko wewe ategerezwa gushyira ingufu nyinshi mu kwiga kukubwira iyo ashavuye donc ni ukwiga kujerama emotion kwiga ku kufata umwanya agahema yumvise ashavuye ntati kintu hasi n'ibintu abazi yuko cyabo yiwe ikoze gutyo tuzoza turabyiga buhoro buhoro nkuko nka jewe nanje ndamubwira nti na jewe ndakeneye guta ibiro nzoza ndagira buhoro buhoro umwana agakura azi yuko twese ntitumeze kimwe umwe wese ameze uko ameze nkuko Imana yamuremye hanyuma iyo hari ikintu ushobora guhindura kugira ubuzima bwawe umere neza uragira effort urashyiramo ingufu kugira ubihindure buhoro buhoro uno munsi birakunda ibyo bikanka nk'ukiye gaciro ukagerageza mugana n'umunsi uhuye n'uyundi nawe ari dufate nk'umuri rya kinga ry'ibimuga cyangwa ugahura n'uyundi atabona utegere ko ari umuntu nkawe turi diferent ku isi ntitumeze icyo kimwe twese ibyo rero ni ibintu twamye tuganira kandi nakoraje ngira ibyo mababyeyi bose muganire n'abana kugira abana bakure bazi yuko twese twaremwe n'Imana umwe ameze gutya undi ameze gutya kandi tuzokwiza ku bana twese
hambavu yiyo icyo twakwita accompagnement kumuherekeza kumufasha amashuri kugira iki Jean d'Arc hari indi miti ihabwa abana bafise autisme canke no kubaherekeza gutyo nyene
oya nta miti ubako yagenewe autisme ihari ariko hariho nta miti aba neurolog cyangwa psychiatre bashobora guha nk'umwana ari nka nyine kivuga mu kirundi ari nka hyperactif cyangwa ari umwana atikonsentra mu gikorwa ariko bakabimuha umwanya muto kugira umwana amenyere yego hari n'abana kenshi usanga kuryama bibagora gusinzira yego imiti cyangwa bakaraba na complément alimentaire chane ego nutritionniste amufasha kugira iryo tiro riboneke kare umwanya wayo ego ibintu nyinshi mugahanini nta muti wa autisme uhari niyo prise en charge niyo accompagnement ego
hanyuma umuntu agaca yiyumvira ati rero umuntu umwana afise autisme buriya ntana nta uzovuga ngo harageze nko mu myaka 5 byaraheze hari byagiye biravuga ko nka Aurel watubwiye ati uramwerekeza akagenda riga kwigirira utuntu akagira iki ayifise azoguma ayifise ubuzima bwiwe bwose mugabo agendere kuri bimwe yigishwa n'ababyeyi n'abigisha kugira ngo ashobore kubaho nk'uko abandi babaye
ego ni twavuga ni traitement ya comportement sanga la société ici le Rwanda qui comment dire mais vous voyez na autisme bon anini monastique de autisme ni fougue yataka la communication intégration sensorielle humaine hamwe ni ifato interaction sociale ça na mubandi ne na bya kasanga mwana yikunze akiyana kanu kamwe ego asoso notwe umba no gutreta iyo onya urazi isima azira fate n'umwana bizinduru kubera iki kubera iki ego ashobora kuba akubita ku ruhome kubera iki karaba kubwira utore yishu ico kibazo ije ntazo siye kubigira ya nyifato avuga la societe ishobora kuba ikiri rubanza ego hama gatreta ni yo communication fixe mwana kuvuga kamugisha kumeyabwira ati nta kintu kigihamana kiba ku munsi ikintu cyose ni kukinyigisha ikintu cyose kandi agifashe abagifashe mbwebwe nyine abagiye kugifata
Madame Aurélie umufatiye ku mwana wanyu murabona ico mbega shano uvuga gute sinzi ko uvuga ngo ikigenda kirahinduka ego reka mbwe ikigenda kirahinduka nkuko yarameze mwaka kuza uheze ugasanga uno mwaka ari akantu yongeye ko gatandukanye nuko yabikora gusumba uko mwari musigurira kenshi canke ni kwa kundi
bigende birahinduka kandi nawe uko agenda arakura mwagiye murabiganira mutabigize ikintu cyo kunyegeza nawe ushusanga nawe asigaye amwinguvu nawe kugira abyiki ubu unye kera savuye yari kubita umutwe yari kubita hasi ariko ubu unye kuri imyaka afite ubu aramaze kumenya ko yapfuye afashe igitabo agasoma bande dessinée biramufasha kugabanurisha urumva nk'ubu unye hari mu wundi mwana mu bw'ikintu kimushavuza arashobora kushava hasi agasohoka agaca kwitorera igitabo ciwe jewe nk'umubyeyi mbanze gituma bibaye ariko urashobora gusanga abandi bari ngaho badategereye bashobora kubona umengo uyu mwana ntashatse kuba ari kumwe n'abandi bana mugani kubera hari uhejeje kubwira ikintu camushavuje ubwo yari amaze kwiga igene bifata ushavuye acaja kurondera icyo gitabo kubera ziko kimufasha rero agenda arakura uko agenda arahura n'ibindi bintu bitandukanye mu buzima niko agenda ariza nk'ubu gaca usanga hari nk'ibyo tutarahura mu buzima nzi yuko nitwahura ntekereza kuzomufatira umwanya kimusigurira kubera n'abana badakunda kupfa guhindura n'abana bakunda kumenya igikurikira urumva rero nk'uyo hashikiye urumva aracyari hariho ibyo mu buzima bwakwikwira atarabona ibyo rero nibyashika jewe nk'umubyeyi nasewe nk'umubyeyi twese turabizi yuko tuzotegereza gufata umwanya tukamufasha kugitraversa icyo kintu amaze kuciga nk'uko madame Jeanne yabivuze abacize ntashobora no gukenera ko mukigarukako mugabo ari igihe mbere kibaye utegereza kumufatira uyo mwanya tuvuga ngo uwo mwana arakuze gute atarategeye ibintu oya ni kubera ari igihe mbere kibaye atari bwaronke ukimufasha kugitegera nk'uko ubwonko bwiwe bukoze akaro nusanga ni nk'uko nka jewe ndashobora kubona inka nkatanga kumusigurira yuko inka ari iduha amata mugabo wewe kubera yasomye ingene inka ifungura agatanga kusigurira yuko inka ifite estoma nyinshi ingene ifungura wewe ugasanga ntiyize iyo ntuze yuko itanga amata mugabo wewe yakunze gusa kwiga kuri ibyo bya estoma tugashaje tubiganira mugabo ni abana bafata umwanya mwinshi nta kumuganiriza wihuta
uritonda
mugabo ukaba uzi ko icyo kintu yagitegereye kiraheze vrema ntimuzosubira gufata umwanya kukimusigurira
imyaka y'umwana wanyu imyaka ya cumi abana usanga avuga ati ndashaka kuzoba muganga ndashaka kuzoba umwigisha ndashaka kuzogira iki ayo mahitapu yose y'ubuzima yarayaciyemo ariko arayacamo
ego yari yaciyemo hanyuma urumva jesha nta akarodo kubera wewe abandi sinzi ariko nkawe ashaka gukora aya majwi video ashaka gukora antuka ibintu byerekeye ordinateur kandi nk'ibyo amaze kubivuga kubera mba nzi ko ingene ubwonko bwiwe bukora cyandashira imbere cyandayirondera nkayimushira imbere nkaca ndamureka akaza araraba kubera ni abana biga baraba kugeza ko turavuga amasanamu nkaca ndondera amasanamu yerekana ibintu nk'ibyo nkaca ndayamushira iruhande sindamuhatire ntibyige oya ntayashyira ngaho umunsi we nyine abishatse akabija ko abyitumye arabimara ko iminsi ibiri iminsi itatu ahejeje kubyiga
madamu Jeanne d'Arc numva ingene madamu Aurélie adusigurira ndumva umwana wese ni umwihariko uwo hariya ashobora kunda jeu video uyundi wa hariya ukazosanga hariho nk'abo ngaha anye nzi ngenderanira nabo wewe yikundira kwiririmbira kandi bikamuha amahoro n'ukuri ku buryo n'ababyeyi iyo baje bakagabanya iradiyo biramubabaza we akagenda akivugiriza akumviriza imiziki ya kera nuko nyine barabizi niko yemereye mwebwe muri ubwo budasa bw'abana mufise bagera kuri 12 murabahuriza hamwe mu kwiga umwe wese mucamo mureka numba akunda jeu video mukamushira hajya nimba akunda kuririmba hajya nimba yikundira gucapa hajya canke mubahuriza hamwe bakaronka ivyigwa vyabo kubera ko yisangije umwe wese ukwari numva umenga biranaguye ko baja hamwe bigira gute
mwitonde nuko amashuri yacu ameze mukaranoga ko ari nk'ishuri ivyarindi tumenyereye umwigisha bari imbere abana bari kubara umwigisha umwana wese abari mu kan umuntu kwita nk'akaduki iwe abari concentre ku gikorwa ciwe bijanye bijanye na nikakeneye bana wese atitse komo suivi iwe umukurikirana afite urutonde rwiwe hama afite programme yiwe hama hakaba hari n'ibindi bikorwa usanga bakorera hamwe bikorwa bya ego byo kuririmba byo gutamba bya sport gucapa ego ego hari ibindi bakorera en groupe kugira tworoshe dufavorize ya sociabilisation yabo kubera kenshi ako kantu ka hola semel usanga batagafite ego kandi ubona ko bikubirazana
ego tuko twasa nk'abasozera kino kiganiro tuno munsi inshuti bakunze mwumva gishimikiye ku ngwara ya autisme mu gihugu cy'u Burundi tunasaba imbabazi ku bakunze b'ijwi rya Amerika badiko bararungika amanimero ya telefone ariko muradutunga murazi tubikora muhira hari igihe bicamo hari igihe bidacamo Jeanne d'Arc mwatubwiye ko mwebwe umwana wanyu mwabimenye ko afite autisme muri hanze hari abakunze kuvuga yuko ingwara ya autisme igwiriye cyane mu bihugu biteye imbere gusumba mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere mwarabaye muri ibyo bihugu biteye imbere muremeranya nabo canke muri ibyo by'inzira y'amajambere navyo irahari nuko batayizi
jewe ndabona ko ihari nuko abantu batabimenya nuko usanga njye nakuriye nakuriye ngahe Burundi usanga n'umwana yavuga tide bavuga ngo azo baravuga ugasanga umwana atanguye arashoboye kuvuga canke ugasanga atuze nabi muko umwana ashoboye kuvuga yaramaze gukwiza imyaka 5 hariho nka byinshi aba yaratakaje dans le sens iyo babibona kare bakabafasha hakiri kare bari kuba bashoboye n'abesho batashoboye guheza amashuri kubera batari bimikare ngo bamenye ingene bahindura ukuntu babigisha kubera ubwonko bwabo budakora co kimwe n'ubwo bw'abandi bantu ico ivyo bihugu biteye imbere badusumbije gushobora kuronka abo bantu bafasha abavyeyi kubibona hakiri kare mugabo nabo nyene baracirondera barateye imbere n'ivyo barigeze kure ariko hariho utuntu dushasha tuguma tubona usanga natwe bwiyo tudukoresheje no mu Burundi bidufasha akarorero ni nko kuri nka therapie twa musicothérapie bafite kuri centre Talitakum ku kandi barakira n'abana atari abana bahiga niyo ni kubera aba bana bose baba autiste bose ntawe turahura atameze gutyo usanga bakunda umuziki usanga bakunda indirimbo usanga rero umuntu ashobora gukoresha umuziki kugira umwigishe ikintu umutegereza kuja kurondera icyo muhuriza ko ukunda umuziki ugacukoresha icyo kugira umwigishe ikintu kimwe ugasanga rero ni izo therapy bagiye bapima muri ibyo bihugu biteye imbere bagaca baza bakurikirana umwana yagize iyo therapy bagasanga byamufashije icyo rero nicyo usanga twe i Burundi kubera usanga i Burundi tuzi yuko umwana kwiga imyaka 3 umushyira muri ecole maternelle akagenda kwiga imyaka 6 mu wa mbere ni nk'uko twaba twaramaze gucapa ingene umwana akura ifoko twiga guhindura tukabona tuti okay hari abadakura gutyo bakura ukundi mugabo ntiduce tuba bakuramo mu bandi bana kuko bo baba baba ubwonko bwabo bwa muri ewa buri très différent
ego hari yo nabakunze ingarutse kuri ivyo vya vyimwe mu miryango nga hano usanga bafise abana nkawo baranakunze kuvuga yuko usanga base perfection irengeje mu bintu vyose bavuga ati mu bana banje bose buriya anye aritunganije ahubwo ntiworaba apanga uduhuzu twibagira iki atabonye n'akantu kagacafu kari ahantu karamujya mu mutwe ku buryo aca akavana ahubwo nyene urumva nyine nabo gushigikira cane ego nuko rero madame Jeanne d'Arc imbere ko dusezerana akajambo ka nyuma wubwira ijwi rya Amerika wubwira abatwumvirije wubwira abavyeyi wubwira muri rusange n'igihugu cy'u Burundi kuri no ngwara ya autisme nakahe
Ego akajambo kanyuma niko no abanyesha yuko otimu ingwara yo mu mutwe umwana ubwo mugwe ubukora ukundi kandi nabana baryoshe cyane nabana bugiye n'ingabirano nyinshi cyane ariko kujya mu ishuri gusa abana bashobora gukora ikintu twinshi twinshi gose bitandukanye ego kenshi usanga harimo n'utuntu tw'ibitangaza tubereye ijisho ego kuma n'ikindi ni mu guhamagarira ababyeyi ingano n'abandi bose kwakira ubudasa ego kwakira ubudasa novuga ati niyo umunywa amazi umwe uzahagira gw'imvura mbona ingendo ubereye ijisho umva kwakira ubwo budasa ego tubere imiryango myiza n'abana bacu babe ubwo budasa nibwo bugira ikintu cyiza kikagira amabara meza abereye ijisho.
Urakoze cyane gose madame Jean d'Arc Ndoui Ngoma, tukibutsa ko mutwari ikigo Centre Talita kum autisme mu Burundi kiraba iby'ingwara ya autisme. Ejo nitwabikora ko muzotwemere kugaruka nkuko mwabikoze no munsi.
Ego
madame Aurélie Gahimbare, ego madame Aurélie Gahimbare muri muvyeyi mufise umwana afise autisme namwe akajambo kanyu kanyuma natahe ku bumva ijwi rya Amerika ku bavyeyi bafise abo bana ku gihugu c'u Burundi muri rusange.
Jewe nashaka gutera kamo abavyeyi problema ndabatera intege ahubwo ndababwiye ko niba Imana yaguhaye umwana ameze gutyo nuko ushobora kumufasha nuko yashize muri wowe ingabe zo gushobora kumufasha hanyuma nimugumu kwanyu ifoko na jewe no hanze nino narabigi ushikurondera ifo kurondera abandi bafite abana nkabo kugira muze murahana hana ibyiyumvindo hari gihe jemba naciye mu kindu nkapima ikinini nkatanga kumwe kirafunze tuganire nka kubwira nawe ugasanga ko wawe birakunze ndome nimugume ukwanyu mubona mengo isi yarahagaze no nimuje hamwe nimuze tuje hamwe twe turafashanya aho kuri iyo centre Talita kumwe turahahurira nk'ababyeyi rimwe mu kwezi tukaganira tukumva abana bacu bageze hanyuma ikindi naco nuvuga ni turindire nk'ababyeyi turindire ko igihugu kigira ikintu centre Talita kumwe igira ikintu akazi ka mbere nitwebwe akazi ka mbere nitwebwe twige kumenya abo bana twige kumenya ico bakunda nitubasigira abakozi n'abantu bacu nitwige kubamenya nitwasanga bakeneye kwiga kuvuga nk'iyo hariho umotofoniste aza kuri Talita kumwe ariko afite centre privé naho nyine tugireyo nitumurungikana umushoferi twishikireyo twige kubwene dushobora gufasha aba bana bacu kuko nitwebwe ba mbere umubyeyi niwe wa mbere ashobora gufasha umwana wiwe saba specialiste hama kubyerekeye najeho aba akiri mu mashuri nimwigize specialisation kubera izi ngorane turazibona izi zahiri kwiragira ingaha mu bindi bihugu irahari mu Burundi hari umotofoniste umwe kandi si umurundi mugabo turafite amayinite abari mu mashuri nimuvyige yaba psychotherapeute izi specialisation zose twumva zo hanze jewe ndabizi yuko natwe ngaha i Burundi dufise abantu baciye ubwenge cyane rwose bashobora kubyiga bakazoza baradufasha rero ko guherekeza aba bana bacu
yego
hama igihugu nacyo kidufashe aya makaye yo mu ishuri umuntu azirashiramo amasanamu menshi azirahindura sisiteme gato kubwira n'abo bana biga diferama bazi bashobore gukurikira iyi prosesi y'u Burundi.
Yego murakoze cyane rwose madame Aurélie Gahimbare ko mwadusangije bimwe mu byo muzi kuri iyo ngwara ya autisme mukanatubwira ingene mwashoboye gufasha umwana na wanyu ejo ijwi rya Amerika niryongera gusubira kubitura muze mu ryitabe nk'uko mwabikoze uno munsi. Abandi dushimira ni mwebwe nshuti bakunzi mwarimu duteze amatwi muri irya nino ku isi kuri mikro kino kiganiro muri isanga mushobora kongera gusubira kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mwagiteguriwe mwongera mugishikirizwa na Joe Diane Ninahazwe ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.
studio.